yimumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mirweneza nchuti muteza matwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vyeno genekerezo rya gatatu ukwezi no kwa munani turi muri 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro. Ibiganiro vy'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Numushinga ntaye Cassien Simbare aramutswa ugwe rw'abashinga ntaye mu Burundi ariko hamagarira abanyepolitike b'abarundi kwicara hamwe bakaganira kugira ngo amatata avugwa muri ico gihugu atore gumuti. Ni nyema ya hakanama ka ONU gasabiye leta y'u Burundi gusubira gutosora icuka ca politike muri kino gihe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugome ku maradio yanyu. Ariko imbere y'iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump yarayemeje ingingo ijanye no kugabanya cyane igitigiri cy'abimukira bemerewe kwakirwa muri Amerika bafise ubumenyi buke. Iryo tegeko ryitiriwe gukomeza ubutunzi bwa Amerika mu gusubiramo itegeko rijanye no kwakira abimukira rigabanya cyane igitigiri cyo gutanga impapuro zo kuba muri Amerika bita carte verte mu rurimi rw'Ifaransa cyangwa green card mu rurimi rw'Icyongereza gushika ku 500,000 ku mwaka. Gushika ubu icyo gitigiri kikaba cyari ku miliyoni. Perezida Donald Trump yatangaje ko anezerejwe cyane n'iryo tegeko kuko ngo biri mu byo yari yasezeranye niye abanyamerika igihe yari mu miyamamazo. Igihugu c'Ubutaliyano carungitse kuno wa gatatu ubwato bujeje gucungera umutekano mu mazi mu gihugu ca Libya congera gifata ubwato bw'Ubudagi bujeje gutabara mu ntumbero yo guhagarika ikibazo c'abimukira bagwiriye muri iyi myaka ku butaka bw'Uburayi. Muri kino gihe abari batwaye ubwo bwato bari imbere y'ubutungane. Itegeko ryatanzwe n'umucamanza w'Ubutaliyano Ambrogio Cartozio yamara Cartozio yabwiye abamenyeshamakuru ko naho icaha kirega abari batwaye ubwo bwato kijanye no kwinjiza mu Butaliyano abimukira batabifitiye uburenganzira yemeza ko babikoze ku mvo zo gufasha gusa. Iri ribaye irya mbere igipolisi c'Ubutaliyano gifata ubwato bw'ishamwe rijeje gufasha abantu. Ni nyuma yaho hiketswe ko hari amashamwe ategamiye amareta hatora abantu ku nkengera z'igihugu ca Libya akabazana ku nkengera z'igihugu c'Ubutaliyano. Muri Venezuela umukuru w'umugwi warujejwe amatora yabaye kuri no w'Imana yahakanye ibirego vyatanzwe n'ikigo c'Ubudagi kijejwe ubuhinga bwa none Smartmatic kubijanye nuko ibiharuro vyabitabiriye amatora ku munsi w'Imana vyabonetsemwo amahinyu ko ivyo biharuro vyarengeje ko igitigiri c'abantu barenga umuriyoni w'abatoye. Tibizeye Lucena umukuru w'umugwi warujejwe amatora uvuga ko ivyo birego atawo bifatiye kandi ko igihugu ca Venezuela gishobora kwitwarira ico gihugu c'Ubudagi. Lucena avuga ko ico kigo atakindi gikora atari kubeshera abantu kuko muri kino gihe ngo ubuhinga bwacu butifashe neza kandi ko ico gikorwa ataco gishobora konona na kimwe mu vyavuye muri ayo matora. Yamara umukuru w'ico kigo Antonio Mugica yatangaje kuri uno wa gatatu i London mu Bwongereza ko atankeka ayo matora yabayemwo amahinyu menshi. Na dijugi Amerika mutukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiye vyacu muce ku ruga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku ruga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere muri Tanzania uhamaze imisi uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi irinduta. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru. Pierre Claver Niyonkuru mwiriwe.
Nironeza Diane Nenahagwe.
Ugo ruhagarara ruvugwa Induta muri Tanzania gwatanguye ryari muri make rukaba rufatiye kuki?
Ugo ruhagarara ruvuga mikambi y'impunzi z'abarundi Induta muri Tanzania gwatanguye ku mugoroba wo ku munsi wa mbere rurabandanya no kwa kabiri ndetse n'ejo kwa gatatu gwarabandanije ni zimwe mu mpunzi z'abarundi barenga 15,000 barimo imiryango irenga 3,500 biyandikishije basaba gutaha abo rero bakaba haheza amezi atatu biyandikishije kuva kwa mbere rero bari mu ruhagarara bugariza ibiro bya hase bugariza ibiro by'utwara ikambi y'impunzi bashaka gutaha bo bakavuga bati turarambiwe no kuguma hano mu kambi y'impunzi ya Nduta kandi twariyandikishije dushaka gutaha bati nimudutahane byanka bikonze. Uyu ni imwe mu mpunzi yabonye ibyo ejo ku mugoroba wa Daniel twavugana reka abariko batwemeza bombe nyine byagenze
haratanguye nyeme ya kajagari baratera nimo imodoka y'umukuru w'inkamba Mabuye ejo naho bagenda kugariza ishyiramo hasi
bose abagabo abagore n'abana bose usanga bagandagaje kandi usanga n'abantu benshi cyane ku buryo nk'ubu abapolisi bose barije kuza kugira ngo babashwiragire bene icyo bariko barasaba ni uko batariko barahabwa isango ryo guhungukirako nicyo bariko barasaba muri ino minsi yababwire yuko bohunguka muri ino minsi ya vuba barabaza bagatoroka na bose bamaze kugwira niho baca batangura kubaza n'imyidodombo myinshi babaza igituma batarahabwa isango ryo guhungukirako kuko intonde z'abantu bose biyandikishije bashaka guhunguka zaramanitswe mu biro bikuru by'userukira inkambi muri ino minsi baramaze kubona yuko batariko barahunguka vuba bungurukiwe n'imodoka bo bariko barasaba yuko bo kwigira n'amaguru gushika mu gihugu cy'u Burundi yari yabamenyesheje yuko wene ikibazo cyo guhunguka ntacyaje kuko n'ubutumwa ahabwa n'abamukurira ubu aho bageze ubu bavuga yuko ibyo bibari atabyo bagikeneye bo bakeneye guhunguka mu buryo bwabo bakoresheje cyane cyane amaguru.
Uyu no munsi rero bari bahanye isanga umuntu wese azi yuko yiyandikishije ashaka guhunguka mu gihugu cy'u Burundi duhurire ku biro by'umukuru w'inkambi hanyuma duhane isango nyezina naho tuzoca kugira ngo ku munsi wa kane tuzinduke tugenda n'amaguru gushika mu gihugu cy'u Burundi.
None ga Pierre Claver niyo nkuru ko twumva iryo sango bari bari hanye ko bazinduka bagenda n'amaguru gushika mu gihugu cy'u Burundi harabagiye canke
ndiba habuye bakigenda kuri uyu munsi wa kane nkuko bari bahanye sango kuko ejo ku mugoroba w'ijoro abatwara igipolisi mu ntara ya Kigoma abatwara abajeje intwaro hamwe n'abatwara ikambi bavuye baregera bagira ko uno munsi kuwa kane baja kubagirisha inama hazaba ari saha 9 bavuga ko basigaye isaha imwe ngaha muri Tanzania kuba haba rero ngo babagisha inama bababwire neza na neza ingene ibyo gutaha bifashe gutaha n'amaguru rero bavuye baba barabirangiriye bavuga ko barindiriye iyo sango y'inama kumbura takivuyemo canke ikija kuvamo turakimenya mu nyuma.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru tukwisabire uze gukurikiranira hagufi vy'iyo nama kugira ngo have utubwira aho bizoba bigeze nimba bahavuye bataha canke nimba bahawe akandi kajambo kashobora kubafasha mu kufata ingingo zibereke bivanye n'umutekano wabo.
Murakoze cyane Diane Inazo.
Tukivuga rero ivyamakuru y'abarundi bahunze abafaso nibo mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo bamaze gihe cy'amezi indwi bibarutse basaba kuronswa imfashanyo kugira ngo bashobore kurera neza abana babo. Ejo barakoze imyigaragambyo aho bari bafise ubutumwa burashe babwirisha mijya onyugita himuzi RCR umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yarakurikiranye ivyo nkuru.
Leo, izindi ndirimbo zagenda gaziririmbwa n'abagore bo mu nkambi yo mu Rusenda aho bavuye mu nkambi berekeza ku biro bikuru bya HCR birimbo ko mu birometero bigera ku 8 n'inkambi yo mu Rusenda aba bagore bagera kuri 300 bari bahetse abana babatwikirije imitaka abana bagenda bariri barabara ryose agahinda kari kenshi kuri bo kubera ubukene bw'ibikoresho byo kureresha abana babo bamaze igihe basaba
meje kuja imboko ku byase
nibatabibaheza biragenda gute
turagumayo mayo
ugeza cyari
boya ruko baduhaye nimba tuzokwiza kwezi turagumira n'inzara abana bicwe n'imbeho muga duhava ruko baduhaye baraturenganije
usivye amabase niki kindi mubasaba
tubasaba baduhere zubuyi baduha amaboya abana bari atwimye cyangwa baduha n'ubuyi batushikize ameza atandatu tubona kubigirira ariko byose barabitwimye baratwimye ubuyi batwima n'amaboya abana ibikoresho by'abana mabase byose baratwimye
kandi ahantu barahara
cyane naraduga imbeho nyinshi
njyewe nta kintu ariko afise cyo gushyira mu mwana none kubera ikintu abaho narabyaye kandi ndo mu nkambi bitwa ngo bari kubatanga ibibase ariko nkabura n'ikintu nagitano rerera mu mwana nkabura n'icyo ndamwogerezamo n'impuzu z'umwana
aba bagore ntibumva ubugishyiramwe rya dese ryatanga ibi bikoresho ku bagore bari kubyara ubu mu gihe ari abamaze amezi atandatu yose nta gikoresho barahabwa cyo kureresha abana bibarutse
twabyaye guhera mu kwezi kwa mbere no mu kwa kabiri no mu kwa gatatu no mu kwa kane no mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu hageze mu kwezi kwa gatandatu baca baravuga ngo amabase barayugaye ngo ntago twa dushobora kuyaronka mbega twebwe icyatuma tutoki tutaronka ayo mabase ni ukubera iki
cyako za perezida w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba avuga ko impamvu aba bagore babuze ibikoresho byo kureresha abana babo yatewe n'uko amashyirahamwe yari ashinzwe gukurikirana ababyeyi bibarutse yagiye ahinduranywa ariko avuga ko iki kibazo HCR ikizi kandi bategereje ko izagikemura
kibazo ni kibazo cy'aba mama bahabwa ibintu by'abana babo kandi babirekurirwa kuko baravyemererwa ariko rero kubera ubwa mbere cafatwa na ARD nayo ikiringo cyayo cyaheranye n'umwaka wa 2016 bahita babiha Save the Children Save kuhera mu kwa mbere yarakoze yihereza nk'amezi abiri aba mama mugabo guhera mu kwa gatatu gushika mu kwezi kwa gatandatu aba mama ntibasubiye kuronka uba bajije bakubwira ati barabuze uburyo bwo gutanga ibiki n'ibiki ubu naho guhera ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi byahawe ADES ubu ni biri mu minwe yayo kibazo rero nuko na ADES nayo nyine ntigeze ihereza aba mama babyaye kuva iyo tariki nico gituma twese twabajije twagerageje kubaza asere ikira tubwira ngo turindire baraduhinyisha
saba abagore bonyine bakoze imyigaragambyo yo gusaba ibikoresho byo kurera abana babo ahubwo n'abasungusungu bashinzwe umutekano mu nkambi bari gusaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ko yabishura ibirarane by'amezi atanu ibamazemo badahembwa
twebwe ubwa mbere kwa dufite isango ry'uko itariki 25 z'ukwezi guheze baduha amafaranga turarindira ko izo tariki turonka amahera turabura batwunguza 30 turabura batubwira 5 turabura kugeza aho tumera nk'abatemandamano gatoyi tujya kwinjira aho bari kwakora inama yaba muri HCR baratubwira ati nimurindire tariki 30 tuzoba tubahaye amahera z'ukwezi turarindira ko amahera tuyaronka turabura kugeza no munsi y'itariki niho haraheze iminsi n'aho tutababona uno munsi n'aho tugiye tubona ubuzejo sekirite muri HCR muri CNR ashitse amaze gushika rero ubu twamugomeye tugeza turonsa amahera yacu kandi tuyaronse turabona ko ibintu biza kuba nabi kuko twemera guheba amahera y'amezi atanu yose ni ukuvuga ko iyabaze nawe idolari 150 nyene zingana uko umuntu yozebera umuntu akayagiye uko nyene yaramukoresheje uravye akazi dukora imbeho iriyo ukuntu duhangayika dukubitwa n'abantu bamwe akatwishyiramo na mbere ko turi n'abarobere turi biki ni ibintu birenze ko twutobihanganira nico gituma twasaba ko baduha agashara kacu
Bedesengabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ijwi rya Amerika mukanya turakubitira mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo turabe aho imyiteguro y'amatora igeze mu gihe hasigaye amasaha make gusa ngo abanyarwanda batore umukuru w'igihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda murantunga amambasade yoyonga ha anyi nka Washington DC n'ibindi bihugu byo hanze ni mu masaha ari imbere gusa ariko imbere ko rero tuja mu Rwanda tukaraba aho bigeze naho tubanze tubabwire kwa kanama k'amahoro n'umutekano muri ONU gasaba leta y'u Burundi gusubira kugira imigenderanire myiza n'amakungu n'abayifasha bitangaza yasohoye kuri uno wa gatatu umukuru w'ako kanama yanasabye leta y'u Burundi gukomeza inzira y'ibiganiro ugwe kugwa bashinga ntahe fondation intahe rusabanye politike kumvira impanuro z'amakungu reka dutege amatwi Cassien Simbare aruramutswa ari kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
kuva namagume ataratera igihugu cacu twamye tuvuga tuti bandi mujejwe ibya politike y'igihugu cacu egerana muje hamwe muyage ibibazo igihugu cacu gifise uko mubibona kose nibisanzwe ko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye mugabo mushira imbere ineza y'igihugu aho mushobora kuhahurira ibyo bintu uko twabihanuye twarabonye ko batavyumvise byaratubabaje ibyakurikiye mwarabibonye nico gituma n'ubu nyene twosubiramwo ya mpanu tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro ibiganiro vy'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka ndakunda kwibuka umwaka twamaze mu 2009 mu biganiro byari bifise intumbero yuko iki gihugu cacu cogira intwaro ishingiye ku nama n'ingingo kandi vyo byari byashizwe imbere n'abanyepolitiki cyane cyane bari ku ntwaro ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryumvise rwose ko uyu mugambi ari mwiza baraheza barawutangira uburyo bukomeye gushikaho ibyo biganiro byakwiye mu gihugu cyose mu vyegeranyo byatanzwe abanyepolitike bari bagiye muri ibyo biganiro barahiye bati kuva ubu igihugu cacu kizokwama kigendera ku biganiro bivyara inama n'ingingo nama rero nibaza yuko bacibuka ibyo bintu byatwaye uburyo bwinshi byamaze n'igihe kitari gito enda rero nidushira imbere ibiganiro ibiganiro atari byo guhendana canke byo guhemana ibiganiro by'ukuri bishobora gufasha igihugu cacu kogorora
ego me muravuze ibiganiro kandi numva ari ikintu mwana kurikiranye muzi muri ko rwandiko kandi woni irasaba Burundi no gusubira ku nagura imigendane n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bigenzi bya bufasha mwe muvuga muti biracyashoboka
twebwe turiyumvira yuko bishoboka birashoboka ntagidashoboka kigiye mu gushaka kw'abantu erega baduhanura n'abantu batwifuriza ineza izi mpanuro ziva hirya no hino zisaba abanyepolitike bacu yuko bashira imbere ibiganiro ntacyo biturondera ko kindi ntibatwanga benshi nabo igihugu cakeneye mu myaka iheze mbere baragifasha kiragira intambwe giteye mfatiye kuri uwo muhanuzi wishyirahamwe ONU aherutse ngaha mu gihugu cacu uwitwa Kafando narasomye mu binyamakuru ibintu yahanuye n'ivyo yashikirije muri raporo yatanze n'ukuri burya umuntu agukebuye agutuma kwiyambika twebwe rero nitwaba igihugu cacu caradusambukanye naho turiko turegeranye inguvu cyo gusubira kugisanasana nitwumvirize nizo mpanuro nta kwiteranya ntaco bitumarira na gitoyi nta kwiyugarana abo hambere baraciye umugani bati umubanyi niwe mugenzi kandi niwe muryango igihugu cacu rero kirakeneye gukomeza umubano mwiza ntivyoshoboka rero yuko igihugu cacu co kwiyugarana nitwiyugurure tubane neza nabandi bizofashe iterambere rirama ry'igihugu
mushinga nta isimbare murakenewe
urakoze nawe no hanyuma urantera kamwe
nuko rero gisata cha politike tukibandanirize mu gihugu cy'u Rwanda mugihe hasigaye amasaha make gusa abanyarwanda babahanze igihugu ngo batore perezida mushasha imiteguro irarembye ijya nino i Washington abahaba baza gutorera mu buserukizi bw'ico gihugu buhererenga hanyene i Washington DC no mu gihugu cy'u Rwanda nuko hutuzu twamatora mu masaha make nya ejo bazokwitora perezida mushasha ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric agira ubusa yanyarukiye Tony Mukamonyi ni mu ntara ya Majepfo kugira ngo arabe aho ibintu bibigeze Eric mwiriwe gute ngaho mu Rwanda
twiriwe neza Diane ninahazwe nkuko arumaze kubwira abakurikira radio y'ijwi rya Amerika koko ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majepfo ndakurikirana imyiteguro kumatora y'umukuru w'igihugu abura amasaha make kugira ngo abe nokuva ngo rero iyo witegereje hirya no hino urabona ko nyine ikiriho ni imyiteguro nibutse ko nanone uvuye mu mujyi wa Kigali ukagera hano ku Kamonyi urabona ko amabwiriza ya komisiyo y'amatora yubahirijwe ku buryo nta na hamwe wapfa narimvuze ngo nta na hamwe wapfa ahubwo ni hake wabona ibirango byamamaza abakandida mvuye mu mujyi wa Kigali nabonye nk'amazu abiri gusa yamamazaga ishyaka FPR Inkotanyi hari hariho ibyapa ibirango byamamazaga ibyo shyaka ariko baba abamotari cyangwa se abatwara abagenzi kuri moto imodoka zamamazaga byose byose babihanuye ni ukuvuga ngo rero ikiriho ni ukwitegura nagiye ngera ku masite y'itora bakambwira ko ibikoresho byinshi byarangije kuhagera urabona ko bari kudekora cyangwa se gutaka ku buryo wagira ngo ni ubukwe nk'uko bagenda babivuga ngo biteguye ubukwe muri rusange nicyo nakubwira ku myiteguro gusa nagiye mvugana n'abaturage warugiye kumbaza
nari ngiye kubaza nimba hari abaturage mwavuganye n'ico bakubwira ingene barindire amatora
abaturage nagiye mvugana nabo bagiye bambwira ibintu bitandukanye mpereye cyane nk'abantu batageze mu mashuri batazi gusoma no kwandika cyane abageze mu zabukuru hari abambwiye ngo nk'uko abashinzwe gutoresha basanzwe babatorera n'ubundi biteguye ko ariko bazabatorera hakabaho rero n'abambwiye ko biteguye bihagije ku buryo nta mbogamizi bafite kandi ku buryo uko yabameze kose akambwira ngo uwo azahitamo mu gutora umufitiye akamaro aramuzi gusa bagiye bakunda kubigira ibanga ubwo nyine ni ukuvuga ngo nakari ku mutima niba ariko nabivuga
urakoze cyane rwose Eric tugusabe tuze kongera kugukenera amasaha ari imbere kugira ngo uze uraca n'aho uri kuraja urutahuka kugira ngo urabe uko byifashe hamuheze uze kutubarira
ndagushimiye Diane
nuko rero ijwi rya Amerika tubasezeraniye yuko tuzakushika ku buserukizi bw'igihugu cy'u Rwanda ngaha muri Leta Zunze Amerika i Washington DC kugira ngo turabe uko vyifashe co kimwe no muzindi mpande zitandukanye hirya y'isi turaza kugerageza tuze kubabwira uko biri mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene tuzogerageza tuze turabaha amakuru kumwanya ejo aho bukera amakuru yo mu ntara naho impari ni nyinshi mu miryango itandukanye yo muri komune Musongati ntara ya Rutana izo mpari zifatiye ahanini ku matati y'amatongo abavyeyi bagirizwa yuko badagaburira amatongo abana bakoresheje kubanganisha ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Alive Irankunda
nyinshi muri iyo miryango yibonekezamwo izo mpari niyo ku mutumba Nyabibuye zone Ngoma aho naho abitwa ko arabigeme bakavuga ko badafatwa kumwe n'abana b'abahungu mu gihe cyo kugabura amatongo abo bigeme batishavu ku bavyeyi kuko ari bo baba bari kwisonga byo kugabura amatongo yuditabukeye neza numwe muri bo
twese tuba tuvuka ku bavyeyi bamwe bavyavuye nko ku bavyeyi abavyeyi nibo baba baducanishijemo kubera abaca baha nk'abahungu itongo rinini iye natwe bakaduha ritonya urumva rero nkaho oye biba biva nko ku bavyeyi abavyeyi nibo baba bakwiye nko kutunganya twese hagati yacu bica bituma twankana ugacumenga ntituvukana nkaho iwacu nyene urumva byagenze kukubera nyene nk'iryo tongo tubatukiye kunganya kubari baryaguze nk'abavyeyi bacu twese tukaba tuvukana abahungu bace baronka hanini abakobwa baronka hatonya nico gituma cha twama mu nduru gituma tutumvikana
ku ruhande rw'abahungu babona ko bidakunda ko banganya n'abakobwa mu gutorana amatongo kugabo bahungu abigeme boronka amatongo iyo bagiye gushinga izabo gucumi Isidore abona ko abahungu aribo boshigwa imbere
leta rero kundira abafaso n'abagabo yarabahebe mbere nane narabuzaho ndabivugira jewe yego ukaraba kwirigura vyurinduro cyo uya mukarero mukaba nibarabe ntagire bamwumve nkuko bumvuga mu kenyezi bagize ngora nimba hayo muzaburaya bafatiye ivyo bari akabizanina hariho umucogenge igihugu yego natweke ni mutugarukire turakinyijwe musonga ye none ngumva twa duviza gatekanye bako twega turi nyamaswa n'turabana namakosa abagore baca bagirira abagabo akakwiyamiriza ngo mviraho ndisinda kuhuta
muri kino gihe rero bamwe mu bavyeyi basa nuko batekewe n'ubwoba butewe n'izo mpari disa nuko ziriko zirabarengera aha bakabona ko atagisivya hazogira igihe abana babo babomore kuko batabashikiye kuco bashaka. Petero Minani avuga ati
abana ndiko ndavyara nimo mise zanye ne bashaka kuko kubera amatongo yaze bazoshobora kunkubita nyene nimo myaka ijikanka 20 ndabize nk'abana tiko turavyara bazoti ndabagira ingorane kubera nduvuza ho ndima nabo kavura ho barima zo intambara kabisa koko ndabona mu gihugu cy'u Burundi none ko bona turavyara mugabo kuyisi nta kamanyu na gato y'ikigera kongerako nico gituma rero mbona umenga inyuma y'inkimyaka nka 15 cyangwa 20 ndabona iki gihugu cy'u Burundi kizoba gifite ingorane cyane.
Ico kibazo c'impari zirangwa mu miryango kirarajishinga abajejwe intwaro muri komine Musongati. Jean Nyandwi umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aratera kamo abavyeyi kubijanye n'icokogwa
ingorane dufise mu miryango ububaza kubwishi cyane icyari gikwiye nuko bategezwe kuvyumvikana ko rimwe na rimwe hari aho hadukiramo n'ibintu bisa n'ibimeze nk'imfu kandi ukabona ko bivuye kuri ivyo vy'amatongo nyene twarabwiye cyane cyane bajye abantu bakuze nyene bitwa ngo nibanye n'urugo tukabwira ati nimubandanye iyo mufise abana kuko muri ba bucingende iyo mufise abana mubagaburire hakiri kare mutarabasiga mu mucano ko umutama afise abahungu biwe narindira ko umuhungu arongora abana biwe akabagaburira hagasigara igipande ciwe bakabararima kugira bazogaburira igipande ciwe igihe azatazobakiriho. Turababwiye ati hako haba injyane rwose gushikaho mu muhangamana mugakubitana ko vyananiranye mu kwitura ubutungane ukabatunganiritse turabahanura tukabaca hirya no hino tugatatura ko muri zentare nabo nyene basanga bariko barasesagura.
Tumenyeshe ko muri aya mezi abiri aheze abavyeyi ba baba 51 aribo bamenyekanye ko bakubaguwe n'abana babo. Amakuru dukura mu bajejwe intwaro akamenyesha ko hanini vyavuye ku mpari zadutse zitewe n'uko batumvikanye kukuntu abana bose yaba bakobwa canke abahungu botorana amatongo atanumwe akumiriwe. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow.
You know this cookie's for the bag. Nuko rero bakunze ibijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara tubasaba imbabazi ku byo twe twarabamenyereje babikubira n'ugwanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi no munsi tutashoboye kubashikiriza ariko kuwa kane tukazobibashikiriza. Akaba ino ngaha duce dusozera ikiganiro cacu. Mwakoze mwe mwatwumviriza, bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico batera muri kino kiganiro. Mbere yuko duhana gahindukira, ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere, aho harimo nk'ikiganiro muri Isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Igice saa 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igice saa 1 n'igice naho ni amakuru aza kubarambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe rero Diane nahazo mari kumwe kuri micro. Macbile ya Bero yashize amajwi hamwe na ingenieur Justin ari muhinga bw'ivyuma. Uko turi batatu tubipfurije kugira ibihe byiza n'ijwi rya Amerika. Call me and I could get it say. I could tell you gone off the doors. Oh yeah, yeah. Careful mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl red, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. You get wild, wild, wild. You
looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
When I told you.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow.